Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 13 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Bwa ku bwacu twifuza yuko abantu badatatana, twifuza yuko abantu baje hamwe. Ariko icyo baciza ni uko nk'urunani twokomeza turi urunani, dufise ibituma twese tuja mu runani.
Uyu ni agatumwa kwa Sara Kigera cy'ambere cy'umukuru w'inama y'amateka igihe yariko aratangaza ko ashinze umugambwe FNL Amizero y'Abarundi.
Nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe. Twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe.
Uyu nawe ni Evariste Ngayimpenda wo mu ruhande rw'umugambwe Ipona uri mu runani ya Amizero y'Abarundi. Inyuma yaho Rwasa atangarije ko ashinze umugambwe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania bariko bafashwa na leta, hamwe n'inkuru yerekeye umwigeme w'imyaka 16 yagandaguriye ikambi ya Mulongwe. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko hii imbere ya horeka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turahera muri Afrika. Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yaranahawe gashimwe kitiriwe Nobel ejo kwa gatatu, yarabandanije gukorerwa umuhango wo kunamirwa no gusezerwa ubwa nyuma hisunzwe imico kama y'igihugu cya Ghana. Abakuru ba moko, abategetsi batandukanye hamwe n'abandi bakoraniye ku kigo cy'amanama mpuzamakungu kiri ku murwa mukuru wa Ghana, Accra, aho ikiziga ciwe kiri. Yapfuye ku itariki 18 z'ukwezi k'umunani nyene inyuma y'indwara ya mukubiye mu bitaro byo mu Busuwisi afite imyaka 80. Inyuma yo gukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni nk'umunyamabanga mukuru i New York kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 997 gushika muri 2006, yaciye ajya gukukurukira mu Busuwisi mu micungararo y'umurwa mukuru Geneve. Kofi Annan ashingurwa muri Ghana kuri uyu munsi wa kane. Umushoferi yari atwaye imodokari ayitumbereza mu isinzi ry'abantu bakoraniye hamwe mu Bushinwa, yica abantu 9 akomeretsa abandi 46 nk'uko byashikirijwe n'abategetsi baho byabereye jo ku munsi wa gatatu. Ibyo byabereye mu gisagara cya Hangdong mu ntara ya Hunan iri hagati muri ico gihugu cy'Ubushinwa. Igipolisi kimenyesha ko cyafashe umushoferi wo mu myaka 40 avuga ko yigeze no gufungwa zira gucuruza ibiyobyabwenge. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ibijyanye n'ubwo bwicanyi. Naho muri Amerika, abategetsi b'amareta ari ku nkengera z'ibahari Atlantique kuva ejo kwa gatatu bari bakibandanya kuburira abanyagihugu babo kunyaga amagara hakiri kare imbere y'uko igihuhusi simusiga cataziriwe Florence kibashikira. Bacise igihuhusi kibi cyane kitari bwigere kibaho haraheze imyaka 60. Abahinga bagendereza ibihe bavuga ko citezwe cyane cyane mu mareta ya Carolina ya ruguru niyo mu manuko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane no mu gatondo ka kare kuwa gatanu. Buramatari wa mareta ya Georgia yifatanije na mareta ya Carolina na Virginia hamwe na Maryland mu kuvuga ko ayo mareta shizwe mu bihe byo kugarukirwa ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko leta yiwe yiteguye gufasha no gutabara abasinzikazwa n'ico gihuhusi. Igipolisi nacyo cya Zimbabwe cyatangaje ko hafashwe ingingo yo kubuza abantu benshi gukoranira mu bibanza bimwe ku murwa mukuru Harare mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'ikiza cya korera kimaze guhitana abantu 21. Muvugizi w'igipolisi Charity Sharamba yatangaje kuwa gatatu kw'iyo ngingo ifise umugambi wo guhagarika ikiza cya korera ku murwa mukuru Harare leta imaze gufatira ingingo zo mu bihe bigoye igihugu. Mushikiranganje jejwe amagara y'abantu Obadiha Moyo nawe jo ku munsi wa gatatu yavuze ko abantu bamaze kwandura umugera w'ico kiza bashika ku 367 bavuye ku bihumbi bibiri bari bamaze gutorwamo ico kiza ku munsi wa kabiri. Nayo prezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin jo ku gatatu yatangaje ko leta yiwe iza abagabo babiri igihugu cy'u Burusiya cyareze kwaribo bahaye ishano umurusiya yahoze asumira urusaku igihugu ciwe mu kwezi kwa gatanu. Urusiya bwarahakanye ibirego by'igihugu cy'u Bwongereza kwaribo bwateguye uyo mugambi wo guhishano Sergei Skripal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia. Putin yavuze ko ata kintu kidasanzwe canke icaha ubagabo bakoze, yongera avuga ko ari abasivile kandi yizeye ko bazokwishikana bakimenyekanisha. Mushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Bwongereza Theresa May mu ndwi iheze niho yatangaje ko ababajwe itohoza rya bamenye abarusiya babiri bakorera isosiyete yo mu Burusiya ikora ibikorwa byo gusuma urusaku yitwa GRU avuga ko aribo batanze iryo shano mu kwezi kwa gatatu mu gisagara cya Salisbury ni mu gihugu cy'u Bwongereza. Ubwongereza bwaciye bubagiriza ibyaha byo gutunganya umugambi no kugerageza kugandagura abantu. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko abo bantu baregwa ibyo byaha bari burukiye mu kibanza cy'indege cyo mu gisagara cya Londres cyitwa Gatwick imisi imbere y'uko iryo shano ritangwa.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Umushyira amateka rongo irunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi yatunganije ikoraniro ryo gutanguza umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Agaton Rwasa yavuze ko ashinze uyu mugambwe mu ntumbero yo gutegura guhiganwa amatora yo mu mwaka wa 2022 mu gihe ibwiriza shingiro rishasha ritemera inani z'abigenga. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Uko niko vyari bimeze bahejeje kwemeza amategeko n'intumbero migambi y'umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Umugambi ugiye kurongorwa n'umushinga amateka Agaton Rwasa yahora arongoye urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Uyu mushinga amateka yemeza ko ivyo bizotuma abanywanyi biwe bakora bari mu mugambi uzi n'amategeko kandi hamwe uyo mugambi wokwemererwa bizotuma amatora yo muri 2020 atitabwa n'umugambi umwe.
Mu gushinga umugambwe icya mbere ni uko dushaka yuko abantu bakora politiki batakibaguzwa. Ubwa kabiri ni uko tugomba yuko mu matora aza dushobora kujamo kugira ngo ntiyabe guhiganwa k'umugambwe umwe wonyine, kuko ntitubidehe biravuga ko ari imigambwe mirongo ingahe mugabo ku rubuga haboneka umugambwe umwe gusa. Twebwe rero dushaka yuko tugira icyo duterereye, kuko kuguma bavuga ngo ntituzwi n'amategeko ntizwi n'amategeko kandi turi Abarundi bavuze tuti ibyo nibyo igitsitaza, reka turabe ukuntu amategeko natwe yotwubahiriza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byacu bya politiki.
Abajijwe nimba bavavanuye nabo bari kumwe mu runani rw'abigenga Agaton Rwasa yasiguye yisunga amategeko ajasaba abo bari bafatikanije urugamba muri politike kwisunga amategeko kugira baze bashyire ingufu hamwe mu matora ya 2020.
Murazi yuko ibijyanye n'imigambwe ibijyanye n'inani uko ibwirizwa shingiro rihari uno munsi bashizeho riratuma uryo bigenda bwa kubwacu twifuza yuko abantu badatatana, twifuza yuko abantu baje hamwe, ariko icyo bakiza ni uko nk'urunani twokomeza turi urunani dufise ibituma twese tuja mu runani.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene abari mu mugambi wa Pronotema we n'amategeko bahurikiye mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi bakiri iyo ngingo yabo bari kumwe. Varisito Ngayimenda arongoye urwo ruhande avuga ko gushinga umugambwe atacyo byita ku ntumbero bari bihaye.
Twatanguye gukorana kubera twajanye mu matora, hanyuma kubera kandi hariho ibintu bitari bike twabona kumwe muri politiki. Kuba naho washaka gushinga umugambwe wiwe bazi yuko umugambwe wawe umutwaye nk'uko natwawe dutwaye, nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi nta namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe cyane cyane mu byerekeye amatora n'ingene twibaza ku igihugu cyo twagwa arico bituma rero kubagomba gushinga umugambwe nacu bibuza kandi nta na kimwe byica mu byo twari dusanzwe duhurirako
ikoranero ryo gushinga amategeko izina naho umugambwe ukorera gitabiwe n'abana 500 bavuye mu ntara zose z'igihugu ni kimwe mu bisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira bwemerera umugambwe gukorera ku mugaragaro agatondo rwasaye yemeje ko kizoba gisigaye ari gucaja gusaba ko uyu mugambwe wemererwa kandi ko yizeye ko amategeko azokurikizwa kuko ibisabwa byose abikwije urunana mizero y'abarundi rukabagwa ari rwabayeho mu matora ya 2015 kugira imigambwe FNL na IPRONA itemewe n'amategeko ironke ingenija mu matora mbere muri ayo matora ugo runani rukabagwa ronsa abasinga amateka 30 bica bituma baronka abashikiranganje 5 muri leta y'u Burundi naha bari muri IPRONA itemewe n'amategeko bo banze kuja muri ibyo bibanza kuko bavuga ko matora atisunze amategeko mugonyanga amasezerano y'amahoro y'Arusha nibwiriza shingiro yariho muri ico gihe Ibu Jumbura, Raymond Zimana, Ibu Jamerika.
Zuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi ry'Amerika Radio yanyu
Leta y'u Rwanda ivuga ko bitarenze uyu mwaka abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania baba mu karere ka Gasabo bazoba bashakiwe imishinga ivyara inyungu n'inkuru iyo mu menshi bakuru y'u Rwanda asumta kaboyi ari ikigali mu Rwanda
mu murenge wa Shabana mu karere ka Gasabo mu gihugu cya Kigali niho hatujwe bamwe mu banyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 aba banyarwanda bavuga ko barambiwe kugaburirwa nk'abana ahubwo bibaye byiza bashakirwa icyo gukora bakabasha kwitunga kuva mu mwaka w'2013 abatujwe mu murenge wa Shabana bahabwa byo kurya buri kwezi bigizwe n'ibiro 10 bya kawunga n'ibiro 6 by'ibishyimbo kuri buri muntu aba baturage bavuga ko ibyo kurya bahabwa ari nabyo bakuramo ibintu byose bakenera mu rugo bikarangira bitabahaza
baduhereza agahunga bakaduhereza ibishyimbo nuko icyara mpaka tugategereza kwa dipo yani poshe iratinda nyine tukaguma tukaba tukicwa n'inzara ariko nyuma yaho bagira gutya tukareba barabiduhaye iyo umuntu akeneye umunyakora kwitwa dushyimbo bamuhaye no kuri ka gahunga tugize amahirwe natwe ubu ngubu tukabona ubuzima buhinduka
bitega ko baduha aho twebwe rero tubaho ubusa ntitubona umunyu twanabibona dutyo no kuza bakazana ibyo baduhaye n'ibishyimbo tugakoraho tugashigisha tugasanira umunsi ugateye kuko ibyo bishyimbo ugashyiramo amazi nta tuvuta ngo urakaranga ntaki ugashyiramo ukararuka icyo baduha ni ibishyimbo rifu
niba baguhaye ibiro 4 urafata bibiro bigurisha ugura amakara ariko urumva ibyo biro 10 uri bugura udukara two guteka ugura amavuta ugura isabune ubwo se urumva byagenda bite
tugateka amazi twayanywa twaryama urunuko
uremera kumanywa ntugiye ugashigisha igikoma ukaza kwari kuvugaye n'injoro ukabirondereza utyo
ubusasa ninywere igikoma gusa none se wabona ubugwakwareka kumubona nijoro ubundi ukazabigeza kugeza ryari
uyu mudugudu ubaswe amazu meza afite ibyangombwa byose ucumbikiwemo abaturage ijana 40 benshi biganje babakiri bato abenshi bemeza ko Leta y'u Rwanda yabahaye ibyo yashoboye ariko byaba byiza bahawe amasambu bakabasha kwitunga
tuba dukeneye ahantu twabona nk'ahantu hagataka tugahinga natwe tukamera nk'abandi bose ayo umuntu gutungwa n'ibiturutse hanze imisi yose ni ikibazo kandi natwe no gukora turabishoboye tubonye icyo dukora twakora ayo masambu rero twarayabuze tugize amahirwe natwe ubu ngubu twabona ubuzima buhinduka uko bimeze kose inzu ni cyo umuntu ayiririmba kuba mu nzu nziza se imeze ni nziza yego zimeze neza kabisa ariko ntabwo umuntu aburangwa yirya ari kuri mu cyaro akabona hahinga ari nubwo yazunguka niyo nzu nziza akayubaka rwose bari byari bishobotse natwe tukageraho twerekezwa baduha amasambu kuko nibyo twamenyere n'ubundi twamenyere guhinga tukorora
Leta ivuga ko itabasha kubona ubutaka mu Banyarwanda batuzwamo ariko bitarenze uyu mwaka bazaba bashakiye umushinga mugaruza abafasha kwitunga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwarandanga Patrice yabisobanuriye Ijwi rya Amerika
turateganya kubakorera umushinga buriya w'inkoko nkoko z'amagi
abakiri bato batubwiraga bati rwose kwicara tukaba twicaye imyaka 5 ugaburirwa nk'umuntu w'umwana cyangwa ati ni ibintu bitubangamiye cyane bari banifuza ko bagize imana bahabwa nk'ahantu ho guhinga
kubona ubutaka bwo guhinga hano ni umujyi ntabwo ari icyaro ntabwo byoroshye twaravuga tugira kubera ko icyo kibazo cy'ubutaka kitapfa kuboneka abantu bakoreye umushinga burya yuko z'umushinga ukabona amafaranga n'ubutaka wabwigurira cyangwa se ugacuruza nta butaka dufite buri aho ngaho
uyu muyobozi avuga ko kwikubitira abaturage bazahabwa umushinga wo korora inkoko zitera amagi zigera ku 10,000 abakuze biganje b'abakecuru n'abasaza Leta ivuga ko izakomeza kubafasha abanyarwanda biruka mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo ari perezida wa Tanzania muri icyo gihe Jakaya Kikwete yafashe umwanzuro wo kwirukana abanyarwanda bivugwa ko badafite ibyangombwa byo gutura mu gihugu cya Tanzania Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 8 5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abanyururu bagira kuri 200 nibo ubuyobozi bw'amabohero mu Burundi buvuga ko bagwaye ingwara gitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba abanyururu bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya ingwara ku bwinshi n'inkuru y'umumensha bakuru Ijwi rya Amerika Diane Ndonse ari mu Burundi
amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'ingwara y'igitunu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara
turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafite ibibazo by'amagara twabonye n'abaza bafungwa bafite ibiro bike mu Faransa babita ngo n'abasupwa cyangwa afite ibimenyetso byo gufungura nabi mu Faransa baba bya malnutrition n'ibinyene by'igitunu turahora tubona abantu kenshi baje bafite ibimenyetso by'indwara y'igitunu rero dukora nuko cyatashaka kuri programme kuko uyu muntu yinjiye mu ibohero turamuraba ko magara yakwiye turafite service zo navuze z'amavuriro bakaraba yuko afite ibiro bikwiye bakaraba yuko atangwa arafite arugwaye araja ku muti cyangwa ajya mu bitaro ko tafite n'aturyamika abagwayi mu mabohero ari urwaye agashyikira agwara mu bitanda cy'umugwayi hanyuma akazajya mu bitanda by'abandi ari uko yakize
ku gitigiri cy'abagwayi gitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko n'abakurikiranira hafi abo banyororo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bari kubavura abagera kuri 24 ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga 100 aribo bakigwaye abagera kuri 30 bakaba bari ku musego ibyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana
aba ko hari abantu bashikijana no kubeshya turafise gusa kuri ivyo gituntu muri kumuravuga ko ari sandu sagwaye 16 ku mpimba basanzwe bagwaye gituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi harufise amaze nk'amezi 6 ari ko yakurikiranwa n'abaganga bari ku miti abo ari ntashobora no kwanduza abantu kuko uri ku miti kugihe kanaka hagerege udashobora kwanduza abantu ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyina amaze nk'imisi yindwi cyangwa 8 aho bane twaje bafise ibinyetso by'igituntu hanyuma nkuko tubikora ku bandi bagwaye indwara zitandukanye igituntu maze ko cyandukira cyane cyane abantu baba hamwe ari benshi abantu twari bashyize ahantu bibana batabana abandi hanyuma baganga naho dufise mabuhero bari kwakurikirana ku munsi baha imiti
aha rero abanyororo bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ndwara ni mu gihe iribohero rikuru rya mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 300 n'amajana indwi ku bw'ivyo urongo ishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean Marie abona ko nubwo yoba umufungu umwe agwaye igitunu akwiye gushirwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi
tubanje kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene wacu bari mu mabohero usanga bagwaye igitunu hanyuma noneho n'usanga bidegembya igitunu ko ari indwara mbi indwara cyane cyane yandukira cyukura abo bantu bari bakwiye kujya ahantu habo nyine kugira ntibandukize abandi nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe wacu ko tugiye bwana bwangwa kujya ku kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzosha tugira icyo dusaba leta n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane bukuru bw'amabohero mu Burundi
muganga Jean Bosco ubwira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero ni mu gihe abanyororo bizi iby'ubuganga aribo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro nubwo biruko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naye abona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashyikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiro vya Leta ya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID biheruka gutangaza uyundi mutahe w'imfashanyo yo gushigikira umugambi wapfunditswe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria mu mwaka wa 2015. Uyu mutahe mushasha w'imiliyoni 25 nuwo gukomeza intwaro nziza biciye mu gushigikira utwigoro tw'amareta y'uturere mu mugambi wa Nigeria wo guteza imbere intwaro nziza zo kumugaragaro kandi zigwanya ruswa ayandi madorari umuriyoni umwe n'ibice bitanu azoja mu guteza imbere amagara y'abantu ubumenyi mu ntara zimwe zimwe ibyo bizokogwa mu mugambi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha mu buryo bwihuta wiswe PEPFAR yose hamwe amafaranga azoba angana n'imiliyoni 26 n'ibice bitanu azoba yiyongerejwe ku mfashanyo Amerika yari isanzwe yarahaye icyo gihugu amafaranga yose hamwe Amerika yashize mu kigega cyo gufashisha igihugu cya Nigeria mu kiringo cy'imyaka itanu angana n'umuriyaridi umwe n'igice kimwe USAID iriko kandi ikorana na leta ya Nigeria n'abashikiranganje b'intara bajejwe amagara y'abantu kugira bashinga umugambi wo gukomeza ugwego rw'ubuvuzi ni mu ntumbero yo gushinga umugambi mushasha ushikira bose utunganijwe neza kandi uri mu gihugu cyose USAID irakorana no gushikiranganje bwa Nigeria bujejwe ikigega cya leta imigambi amagara y'abantu uburimyi amasoko ntanga nguvu ubumenyi hamwe n'amareta y'uturere kugira bashireho amasezerano yo gufasha bazokorera ko kugeza mu mwaka w'2020 Amerika ibona ko Nigeria nk'igihugu cya mbere muri Afrika gifise abanyagihugu benshi kurusha ibindi kandi gifise ubutunzi bunini gifise ubutwari bukomeye kuri kazoza ka Afrika ibyo byavuzwe na Aaron Halloran umuyobozi mfatakibanza w'ibiro bya USAID muri Nigeria avuga kandi ko USAID yiteguriye gukorana na leta kimwe n'abanyagihugu ba Nigeria mu kugerageza gukemura ibibazo by'iterambere icyo gihugu gifise
iryo ryajambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika njuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu njya bw'izuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirije na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.